urumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Ejo kuwa gatandatu, Rwanda rwifatanyije n'isi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa autism, indwara idasanzwe cyangwa itamenyerewe mu muryango umuntu ashobora kugira, ku buryo hari abashobora kubona bene kwigira nk'abarwayi bo mu mutwe. Abashinzwe kwita ku bafite ibibazo bya autism mu Rwanda barasaba ko umuryango wabakira nk'abandi bakareka kubaha akato. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa i Kigali mu Rwanda.
Our vision is to help autism, people living with autism get the rights that we need and help them.
Junior Muganga Sharire ni umwana w'imyaka 14 y'amavuko, afite ikibazo cy'imyitwarire idasanzwe mu muryango ibizwe nka autism. Nyina umubyara Judith Hakizimana Muganga avuga ko bamenye ko afite ikibazo cya autism bigoye. Yabwijwe rya Amerika ko batangiye kubona ibimenyetso byayo akigira imyaka 2. Iyo uyu mubyeyi yagutekerereje imyitwarire ya Junior kuva mu bwana bwe, byumvikana ko bibabaje na cyane ko abisubiramo n'abamarira akagwa. Aha yari kuri mikoro za radio ijwi rya Amerika kuri uyu munsi si yose yahari ubukangurambaga bwo kuzirikana abafite imyitwarire idasanzwe mu muryango, bamwe bashobora gufata nk'ikibazo.
Ni abana bataguma hamwe, abantu bari bakavuga ngo nta burere bafite, ngo twabareze nabi, babakubagana. Ibintu byose bashaka kureba cyane, mwaba mugeze no mu muhanda akaba yaryama hasi kugira ngo arebe ibyanditse. Mwagera hano ukabona kuri uyu muntu ntabwo biba byoroshye. No mu rugo muri rusange mwaba mumeze nk'abarwayi mwese, kuko mwaba mufite impungenge ko umuntu atakuwundi aragenda akaba yakoze muri prize ukagira abantu umuriro n'umufate yagira cyo ukabona noneho yuriye akaba atari hejuru, ukajya kubona ukabona ari kurira urupangu agendera hejuru ariho akubwira ngo ni amarozi.
Madamu Hakizimana yabwiye ijwi rya Amerika ko ku myuzo ya mbere byabanje kugorana ku mirimo yo kwita kuri Junior Muganga. Avuga ko n'abaganga byabanje kubagora kumenya ko afite ikibazo cya autism kubera inzira yanyuzemo. Junior yabigeze kumutangiza mu mashuri abanza akajya yirwa yitemberera mu kigo, byarangiye ku mwaka bamwirukanye kandi nta handi bashoboraga kumwakira. Ni igikomere kitazava ku mutima wa nyina w'umubyara Hakizimana.
Kuri entre scolaire directeur w'icyo kigo amibaruwa yo kumwirukana, numvise ari nk'inzingwiriye, twumvise mu rugo twese ari nk'ikintu kituguye hejuru. Ugatekereza ahantu uhita werekeza umwana ku kanya, tekereza kugumiza umwana mu rugo utabuze ubwishyu, nimba nawe uri umubyeyi urabyumva.
Madame Rosine Duke ni Kamagaju yashinze ishuri ryita ku bibazo by'abafite autism nyuma yo kwiga uburyo bwo kwita ku bafite autism. Ahara dusobanurira nawe imyitwarire y'abafite ibibazo bya autism.
Abafite troubles de communication adashaka gukoresha amarenga cyangwa iki cyangwa imyitwarire, kenshi usanga abana bafite ikibazo. Nicyo cyane kiranga autism nubwo itaramenyekana cyane, ariko ubu mu Rwanda batangiye kwimenya, nicyo twishimiye. Ntabwo twavuga ko ari uburwayi, ahubwo ni imyitwarire cyangwa ni ukubona ibintu bitandukanye nk'uko abantu badafite autism babibona. Nanjye ndashaka ndukuba ndi umutiste kandi mfite akazi meze neza, ariko yindafite indi myitwarire ituma abantu babona ko hari akantu katagenda neza.
Kuri uyu munsi si yose yahari ubukangurambaga bwo kwita ku bafite ikibazo cya autism, Madamu Kamagaju akagira icyo asaba abagize umuryango bahaga kato abana bafite ikibazo cya autism.
Iyo umuntu twebwe tubonye umwana cyangwa umuntu witwara ukuntu, hari ukuntu societe igira tendance yo kubita amagambo atari meza adaha abana agaciro, kandi ayo magambo kenshi niyo akomeretsa ababyeyi n'abavandimwe. Nicyo gituma jye icyo nabwira abantu, autism si indwara, igikuru ni uko afashwa neza bakamwitaho nk'uko bikwiye no kumwumva, kuko buri umwana umenye icyo akunda n'icyo yanka uramufasha kandi umwana agatera imbere. Please twese iki gikorwa ni kiratureba twese, si cy'umuntu umwe.
Madamu Hakizimana umubyeyi wa Junior ufite autism kugeza ubu yishimira ko nyuma yo kumujyana mu ishuri ribitaho hari aho yavuye kandi hari aho hageze. Yishimira byibura kuba yumva umuhungu we ashobora gutobora akavuga. Si byo gusuganire na Junior afite intumbero yo gukora urubuga nkoranyambaga rushinzwe kuvugira abafite ikibazo cy'imyitwarire idasanzwe mu muryango. Madamu Hakizimana nawe akagira icyo asaba abandi babyeyi cyane abadafite abana bameze nk'uwe.
Uruhande rumwe abafata abantu bafite autisme ko atari abantu sinabarenganya kuko ntabwo baba babizi. Ariko gusa ikintu nabasaba ni kimwe, nuko twese twambaye uyu mubiri bajye bafata umuntu wese uko bamubonye, ntibamucireho urubanza, ntibabamuzi ngo basobanukirwe ngo uriya muntu afite iki kibazo. Aho kubona umuntu ugatuka none hari n'umwana ugasekwa n'umuntu w'umubyeyi ntabwo bishimishije. Ikintu nabwira ababyeyi bafite abana bafite autisme nabakomeza kuko nibyoroshye.
Kwita ku muntu wa autisme bisaba gukurikirana imyitwarire y'umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi Leta y'u Rwanda mu izina ry'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB yemeje ko hagiye kuba ubuvugizi hakaboneka uburyo bwo kwigisha abafite ibibazo bya autisme. Ababishinzwe basaba ko byibura umwana umwe yagombye kuba yitabwaho n'abarimu babiri. Ku rwego rw'u Rwanda ababishinzwe bavuga ko byibura umuntu umwe mu bantu ijana afite autisme gusa, bagateganya ubushakashatsi bwimbitse kuri iki kibazo. Ni mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ribarura ko ku isi hose umuntu umwe mu bantu ijana na 50 bafite autisme, nko mu gihugu cy'Ubufaransa bagera ku 130,000 bafite autisme, muri bo 25% n'abana. Hagati y'umwaka w'2008 n'2011 guverinoma y'Ubufaransa yashyizeho gahunda zidasanzwe zo kwita ku bafite autisme. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho ishyirahamwe ry'abaganga bavura indwara zo mu kanwa bashishikariza abaturage kugerageza kuzirinda no kwivuza hakiri kare. Baravuga ko ibi bishobora gufasha kugabanya ubwinshi bw'abakomeje kuzandura batitabwaho uko bikwiriye kubera ubuke bw'abaganga no kuba zitaritaweho mu myaka yashize. Thierry Ndayishimiye nibyo atubwira.
Indwara zo mu kanwa n'iz'amenyo zigwiriyemo izo kurwara ibinyigishi no gutoboka amenyo zigeramiye amagara y'abanyagihugu benshi mu Burundi, bagwiriyemo abana n'abantu bakuze, nk'uko Bizindabye Jean Paul, umuganga w'amenyo mu Burundi, yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi indwara zo mu kanwa n'amenyo ziri ku rugero rwo hejuru, ziri ubwoko bwinshi kandi ntiziraba imyaka. Turakira abana bakiri bato bafite itoboka ry'amenyo. Izo ndwara zo mu kanwa zitavuye kuri uko gutoboka kw'amenyo, ariko ugasanga kenshi hari n'izo baba baravukanye. Hanyuma n'abakuze bobo umubiri wabo ntukishoboye kwirwanira.
Muganga Jean Paul anavuga ko abaza kwivuza benshi muri bo bashika kwa muganga barasinzikaye bitewe no kutamenya.
Ikibazo kihari ni uko hari n'abazifise batazi ko hari indwara bagendana, bakatuza kubibona n'uko ziriho zibatera ingaruka mbi, icyo twita ama complications. Guca ku muganga w'amenyo n'imiburiburiri kabiri ku mwaka, kuko hariho indwara z'amenyo uza kuzibona ari uko kigeze kure.
Ishyirahamwe ry'abanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zo mu kanwa ryanihaye ihangiro ryo guhimiriza Abarundi kwikingira izi ndwara, kuzimenya no kuzivuza hakiri kare. Rivuga ko iki gisata cyo kuvura izi ndwara mu Burundi kititaweho, ari nacyo gituma abazigwaye babandanya bagwira, kuko n'abaganga bazo bakiri bake, aho usanga n'abahari bakorera mu gisagara cya Bujumbura. Uyu ni Ndayiragije Majoric Shadrack, umuganga w'indwara zo mu kanwa, akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe Iprosad Burundi.
Bwa mbere abaganga bavura izo ndwara ni bake cyane. Dusanga rero nk'abaganga nk'ibice bitatu kuri bine by'abaganga bari mu Burundi bavura izo ndwara bari muri ico gisagara. Bituma rero mu gihugu hagati abagwayi bataronka abaganga bashobora kubavura izo ndwara.
Gushika ubu mu Burundi nta biharuro bihari byerekana uko ikibazo c'izi ndwara zo mu kanwa gihagaze. Yamara Ndayiragije Majoric Shadrack, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanonosoye ibyo kuvura izi ndwara, avuga ko bashingiye ku biharuro bitangwa na OMS byo muri Afrika, asanga u Burundi bukiri inyuma haba kubitigiri ibyakigwa n'umuganga umwe.
Mugabo muri Afrika turi inyuma gose kuko turavye nk'ibiharuro cerekana aho ku rwego mpuzamakungu abanyagihugu 100,000 bategereza kuba bafise abaganga 32,000 bavura amenyo bategereza kubakurikirana. Mu Burundi dusanga turi inyuma gose, aho dusanga umuganga umwe turavye igitigiri cy'abanyagihugu avura yotegereza kuvura abagwayi 180,000. Urumva ko turi inyuma gose. Ni gisata novuga rero gikwiye guhagurukirwa.
Abakurikirana amagara y'abanyagihugu bagwaye izi ndwara umunsi ku wundi mu Burundi basaba ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwogira ico bukora.
Bwumve by'ukuri ku ico gisata bwogihe ikibanza kikaja mu ntunganyo mwitegekanya ry'imigambi y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuko gushika ubu nta mugambi n'umwe ubushikiranganje butegekanya kugira ngo icyo gisata kironke kibanza abaganga n'abahari bashobore kuronka ibitaro bakoreramo kuko n'abahari usanga batafise aho bavurira mu bitaro bya leta ngo baje gufasha abanyagihugu mu gihugu hagati kuko gushika nk'isaha Uburundi nta shure ryigisha abaganga bavura indwara zo mu kanwa n'amenyo bufise
kubyerekeye abagwaye bakiga umunsi ku wundi bafise ikibazo cy'indwara zo mu kanwa twovuga nko mu bitaro bikuru byitiriwe umwami Karede byo mu Kamenge byakira abashika ku 10 ariko batarenga 15 baba bari kuri rendezvous kuko kigisata gitegerezwa kutarenza ibi bitigiri buri munsi byabo bakira abandi bakakirwa umunsi ukurikiye ku isi abantu baharurirwa muri miliyari 3 na miliyoni 5 bagira ikibazo cy'indwara zo mu kanwa abanonoso ibyo kuvuriza indwara zo mu kanwa baremeza ko kutagira isuku ryo mu kanwa n'amenyo bishobora gutera umuntu ubugwayi bw'umutima n'izindi ndwara zitandukanye. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nonje kuwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yasabye umukuru w'igihugu cy'u Burundi gukoresha nketi kwicwa ry'uwari umuhagarariye i Bujumbura wiciye mu minago ya Rumonge muri 2003.
Baratubaza bati none mu matohoza mu bigejeje hehe ko nabo bipfuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe yuko bo babamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze.
Prezida Evariste Ndayishimiye warangije uruzinduko rwe i Vatican kuri uyu wa gatatu. Ingabo z'igihugu cya Republika Demokarasi ya Congo FARDC ziravuga ko zabuhuye hari harafashwe n'inyeshyamba za M23 abavuye mu byaba ariko ntibarizera umutekano kugira ngo batahuke.
Teshejwe byinshi bava mu byabo ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo kuko turi kureba k'abasirikari aho bari.
Umwe mu baturage barucuru ayo makuru kimwe nandi ni mukanya mugome ku maradio yanyu. Amakuru tuyahereye mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yapfundikiye urubanza rw'irindi tsinda ry'abaturage bo mu midugudu ya Kangondo Inyarutarama mu mujyi wa Kigali. Haburanaga itsinda rigizwe n'imiryango isaga 70 barariga umujyi wa Kigali gushaka kubimura mu mitungo yabo ku gahato. Umujyi wa Kigali uvuga ko batuye mu kajagari nta byangombwa bafite. Uravuga ko umushoramari yabubakiye amazu agezweho yo guturamo abaturage bo barasaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Iritsinda ryaburanye kuri wa gatanu riyongera ku yindi miryango 22 nayo yaburanye mbere. Iki kibazo cyatangiye mu mwaka wa 2017 kirareba imiryango isaga 1000 ifite imitungo yayo Inyarutarama mu karere ka Gasabo. Inzego zitandukanye zakunze kugisimburana ariko ntizikibonere umuti urambye. Urukiko rwanzuye ko ruzagitangaho umurongo ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Tugume mu Rwanda kuri uyu wa gatanu haratangizwa umugambi w'igihugu wo kwiga no kwigisha ururimi rw'igifaransa. Umugambi uzashyigikirwa n'ikigega cy'abafaransa cy'iterambere Groupe AFD. Mu mwaka wa 2018 leta y'u Rwanda
Rwanda yemeje ko igifaransa kizajya gikoreshwa mu nzego zitandukanye harimo n'urw'uburezi kugeza ubu mu mashuri yo mu Rwanda igifaransa kirigishwa ariko ntabwo kijya mu bibazo by'ikizamini cya leta Minisitiri w'uburezi Valentine Uwamariya ari mu biganiro na ambasaderi w'Ubufaransa Antoine Frey umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ari kuri Minisitiri w'ububanyi n'amahanga aho bahuriye iyo nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha nibutse ko kuri wa kane ikigega cy'abafaransa cy'iterambere groupe AFD cyafunguye ibiro mu Rwanda nyuma y'imyaka 28 mukomeje kumva radio ijwi d'America ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda imirwano yari maze iminsi ibera mu duce twa Canzu Runyonyi Nyarubara na Cengerero mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo yimukiye muri parike y'ibirunga ingabo z'igihugu FARDC ziravuga ko zabuhuye ahari harafashwe n'inyeshyamba za M23 abavuye mu byaba ariko ntibarizera umutekano kugira ngo batahuke Goma ali Darius Asanka
imidugudu ya Canzu Runyoni disiza Nyarubara na Cengerero yongeye kwigarurirwa n'ingabo z'igihugu nyuma y'iminsi yari shize iri mu maboko y'umutwe w'inyeshamba za M23 ibyo byabaye mu ijoro ryejo no mu gitondo cyo kuwa kane ikigaragara gusa nuko abahunze bataragaruka kubera ubwoba bagifite Pascal Uwuzuye ni umwe mu banyekongo batuye irucuro
kuko uzi ko abaturage teshejwe byinshi bafa mu byabo ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo kuko turi kureba k'abasirikari aho bari ni ngombwa amahoro gabe reconfort kugira ngo noneho buriya bumwe bwo dushaka ku musirikari n'umuturage buze bubonekane kandi dushimire n'abayobozi kuriyo ndambwe bazabo bakoze
mu itangazo ry'abayobozi b'ingabo mu ntara ya Kivu ya ruguru kwa mbere gushize bavuze ko batazemera gutakaza na metero n'imwe mu maboko y'umwanzi hari ariko abagishidikanya n'ibivugwa na leta bamwe mu badepite bo mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuze ko iki gikorwa ari ikinamico uyu ni Prince Kiangi umwe muri abo badepite yavuganye n'ijwi rya Amerika
au gouvernement central de prendre
ni guverinoma gukoresha uko bashoboye kose kugira yuko umutekano n'uburenganzira bw'abaturage bigaruka guha ingabo z'igihugu ibikoresho byuzuye no kureba ikibazo cyo guhembwa kw'abari ahantu hari imirwano kuri perezida niba azi yuko u Rwanda rufasha imishamba za M23 kandi zikingira mu gihugu cyacu turasaba ko avugana na mugenzi we bafatanye kurangiza aya magambo urubyiruko ruharanira impinduka ruhuriye mu muryango witwa Lucha cyangwa Lutte pour le changement mu Gifaransa rwasabye leta gufata ibyemezo bikomeye umutekano ukagaruka mu gihugu hose Espoir Ngarukiye n'umuvugizi wabo
déclare soutenir
comme je dushyigikira nk'uko bisanzwe ingabo z'igihugu tuzisaba ko zireka gukomeza gushukwa n'abanyapolitike Lucha irasaba ko bahita bavanaho ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara za Ituri na Kivu ya ruguru ko nacyo bimarira ingabo z'igihugu aho kugira yuko zikora akazi neza uko bisanzwe bagasubizaho abayobozi b'abasivile bakemure ibibazo byerekeye amajyambere n'ibindi basaba ko FRDC kibaho cyo gufatanya n'ingabo z'u Rwanda Uganda n'u Burundi birangira nabo
iyi mirwano yatangiye ku cyumweru hagati y'ingabo za FRDC n'inyeshamba za M23 yagize ingaruka nyinshi izo zirimo gutuma abantu barenga 2000 bahunga muri Uganda iraswa ry'indege imwe yaguyemo abasirikare 8 ba MONUSCO n'iyicwa ry'abandi bantu benshi bataramenyekana umubare Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Nawa dukulikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yasabye umukuru w'igihugu cy'u Burundi gukoresha anketi ku yicwa rya rumuhagarariye I Bujumbura Arikepiskopi Michael Katne mu mwaka 2023 wiciwe mu minago mu ntara ya Rumonge. Yabimubwiriye mu kiganiro bagiranye President Evariste Ndayishimiye yasuye Vatican muri iki cyumweru. Papa Francisco yamusabye ko ababikoze bamenyekana bakagezwa imbere y'ubutabera. Pierre Claveron yo nkuru.
Leta ya Vatikano n'umwungeri mukuru wa Ekleziya Katolika batangaje ko abishi wahoze aserukira papa mu Burundi babwirizwa kumenyekana imbere yuko hahimbazwa imyaka 20 iheze yishwe mu kwezi kwa 12 mwakuza. Musenyeri Mikael Kurutini yiciwe mu minago ubu ni mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'2023 yaguye mu mutego w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bahanganye n'abasirikare b'igihugu icyo gihe cy'intambara. Kurutini w'umunya-Ireland yaramaze imyaka 3 gusa aserukira papa mu Burundi. Icyo bikoze umusenyeri yishwe afite imyaka 58 yumvikanye akatari gake asaba abashamiranye gushira hasi ibigwanisho bakaja mu biganiro. Ndetse Ekleziya Katolika yikeka ko ashobora kuba arico yazize ibyo papa Francisco n'umunyamabanga mukuru wa leta ya Vatikano babibwiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rugendo yaramazemo indwi yose ku cicaro gikuru ca Katolika mu gihugu cy'u Butaliyano. Prezida Evariste Ndayishimiye yijeje papa Francisco kw'amatohoza kuri urwo rupfu agiye kunyaruka.
Baratubaza bati none mu matohoza mu bigejeje hehe, ko nabo bipfuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe yuko bo babamenye imijyango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze. Uburongozi bw'igihugu bwari buhari ntibwari bufise ubushobozi bukwiye bwo kugira amatohoza akwiye, kuko murabizi ko twari mu bihe vy'amagume aho umwe wese yatumwika mu kuwundi. None rero yuko ubu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira bazobigirira amatohoza, bavuze bati ko twumvise ko ari umugwi uri kuragira amatohoza, twosaba rero ko wonyarutsa kugira ngo umwakuza tube tuzi ingene vyagenze. Ubu nawo uwo mugwi musanze muzi kuri ku kivi ku buryo twize neza yuko tuzomenya ingene vyagenze.
Igihe yatahukavuye mu rugendo rwiwe ku muhinga mukuru uyu wa gatatu, Perezida Ndayishimiye yavuze ko I Vatikano banamubajije ingene imigendere ni hagati ya Ekleziya Katolika n'ubutegetsi yifashe mu gihugu ciwe. Montoreka zadutse mu mwaka w'2015 abungere ba Ekleziya Katolika bari bahanuye nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza kudasubira kwitoza mu kindi kiringo. Bavuze ko bari bafise amakenga ko icyo kiringo kizotera indyane mu gihugu. N'inyuma y'intureka urwego rwa Ekleziya Katolika rwaranebaguye amatora yashikanye umukuru w'igihugu ahari ku butegetsi. Ibi byatumye izo nzego zibiri zitarabana ryiza. Umukuru w'igihugu yishuye papa Francisco kubo imigendranire yasubiye kunaguka.
Twaraganiriye n'imibano hagati ya Ekleziya Katolika ni nzego z'u Burundi z'igihugu. Ndamwiganira yuko turiko dukorana neza cyane. Ekleziya Katolika y'u Burundi ifasha cyane mu by'imibano, mu bijyanye n'iterambere, mu bijyanye amagara y'abantu n'indero, kandi yuko ari ifise amashuri menshi, bitaro byinshi. Bacana bavuga bati mu minsi heze harabaye agatosi hagati y'abanyepolitike na Ekleziya Katolika, bati none ubu uvyifashe gute? Hanyuma turamubwira ko uno munsi imeze neza, yuko amaparuwase ari yaguma ariko arafasha kugira ngo nkugwaruka gutera imbere, ugwaruka rushobora gukora ibikorwa by'iterambere.
Uyu mwaka Ekleziya Katolika yiteguriye guhimbaza imyaka 60 iheze intumwa ya mbere ishitse muri ico gihugu guserukira papa. Ku mwaka uzanaho n'isabukuru y'imyaka 125 iheze Ekleziya Katolika ishitse mu Burundi. Umukuru w'igihugu yaratumiye papa Francisco muri iyo minsi mikuru. Papa yishuye iki?
Narashimishijwe n'uko yakiranye n'igishika cishi ayo masabo yanje. Aca arambwira ati mugabo w'umwaka yaramaze gufata izindi ndinganizo ku buryo avuga ati mu mwaka uza 2023 nzocanza, kandi ndabyanditse kuko yaciye abyandika. yerekana yuko yavyakiranye igishika.
Urugendo rw'umwungere mukuru wa Ekleziya Katolika mu Burundi ruheruka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda, aho Papa Yohani Paul wa kabiri yahamaze iminsi itatu mu kwezi kw'icenda. Hamwe Papa Francisco yogendera Burundi azosanga abakristu baragabanutse agereranije n'abari bahari igihe Yohani Paul wa kabiri yagendera Burundi. Raporo y'inama nkuru y'abepiskopi Katolika yerekana ko ubu abakristu ba Katolika bagabanutse kuva ku bice birenga mirongo icenda ku ijana gushika ku bice mirongo itandatu na kimwe ku ijana. Nayo abakristu bayandi madini y'abakizwa bariyongereye gushika ku bice mirongo ibiri na kimwe ku ijana, bavuye ku bice bitanu ku ijana by'abarundi mu myaka mirongo itatu iheze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho. Tubifurije kurangiza icyumweru neza, dukomeje gahunda yo gusigasira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'uyu munsi: umwugariro ubanje hasi utanga iyindi koti zuba. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio nziza y'icyitegererezo Amerika, radio yanje, radio yawe, karaguru shinge kumakuru nyakuri, yeah, yeah. Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika.
Urande barara igira hirya ni komada erego akwiriye ahantu hose n'iki winyegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kose kase
ngo jewe ndubibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo uziko nabona ngo urumunyabugo neza neza utore wambaye nkabo uravuga nabo ururimi rw'iwacu
ari kabira simuhumuruka mana shofe wenda bana shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo ndiye bugo
ngwiki nukumbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi ya ba 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 shofe twigende kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Nshuti muduteza yombi mu masegonda make tura tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Ibiganiro byashyizwe hamwe na Nadia Taha nahuje mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Shikiriza, 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 shikiriza
ya Amerika yabaye kisubizo chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo chachu mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye